urumva ni radio ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye abakenyezi. Mwari muzi ko umutahe w'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 350 by'amafaranga y'amarundi ashobora gukura umukenyezi mu buzima bwo gusegereza, ubumaraya n'ibindi bimutesha agaciro kandi bibangamira ubuzima bwiwe. Ibyo biremezwa na Fondation Tabita ikorera mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Nibo tugiye kuganira nabo batubwire ukuntu ayo mafaranga bamwe babona yuko yo bari make cyane yokura umukenyezi cyangwa umwigeme mu buzima bubi. Kaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ikiganiro muri isanga cyo muri kano kanya. Ku munsi wa gatanu nkuko twabivuze tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Ubukene bwinshi bwongereza ubugizi bwa nabi. Ivyo bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibiro byayo bijejwe ubuzima bw'abakenyezi ku isi, nabyo bikavuga ko cyane cyane imigwi imwe imwe y'abakenyezi n'abakobwa baba mu bukene bafatwa nabi mu buryo butandukanye, bikanatuma urugero rw'amabi bakoregwa rwiyongera kuruta. Ubushakashatsi butandukanye bwakozwe n'ibiro vya ONU bijejwe kwita abana ku isi UNICEF bwerekana ko abana b'abakobwa baba mu bukene bwinshi barongogwa bakiri bato ikunshuro zibiri n'igice kurusha abana b'abakobwa baba mu miryango y'ifisi. Ibiro vya ONU bijejwe ubuzima bw'abakenyezi bivuga kandi ko abakenyezi n'abana b'abakobwa baba mu bukene bwinshi bahanzwe n'ibibazo bijanye n'amabi afatiye ku gitsina, harimwo n'urudandazwa rw'abantu hakurya y'imbibe, urudandazwa bitwa trafike mu Gifaransa. Naho biruko mwari muzi ko umutahe w'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 350 by'amarundi ashobora gukura umukenyezi cyangwa umukobwa mu buzima bwo gusegereza, ubuzima bw'ubumaraya n'ibindi bimutesha agaciro kandi bikamugeramira ubuzima bwiwe. Ivyo bivugwa na Fondation Tabita rikorera mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Fondation Tabita yitwararika ubuzima bw'abantu aho nikora cyane cyane abakenyezi n'abigeme n'abapfakazi mu kubaha inyigisho zo kwiteza imbere n'umutahe muto kugira ngo bifashishe kuva mu buzima bubi batangura ubuzima bushasha. Twatumye rero Madame Ndumwami Oda yatanguje iyo Fondation Tabita atubwira uko ayo mafaranga ashobora gufasha umukenyezi canke umwigeme guhaguruka akava mu buzima bubi. Madame Nduimana ahamagarira kandi abandi kwifatanya nabo muri ivyo bikogwa. Nkuko bisanzwe rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro, nimero yacu ndayibibutse ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramo nimero yacu mushaka kuduhamagara ko canke mukaturungikira ko ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Twakira batumire bacu. Madame Nduwumwami Oda ndakuramukije, kaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije.
Murakomeye.
turakomeye kabisa.
Murakoze cyane kwitaba kino kiganiro cy'uyu munsi mu kugerageza kwihweza ukuntu umukenyezi umwigeme yogerageza kuva mu buzima butari bwiza akiteza imbere. Ubwo tanguruka tubwira muri make Fondation Tabitha turazi ko twigeze kuguhamagara mu minsi yahera aciye amezi atari make turaganira ku bibazo by'ugwaruka ariko no munsi ishira mu ryanyurira nafasha n'abakenyezi. Ubwo tubwira mwatanguye gute, birashoboka koko gufasha umwigeme cyangwa umukenyezi kuva mu buzima bubi mukoresheje ibihumbi 30 cyanke hagati y'ibihumbi 30 na 50?
Birashoboka cyane kuko nibyo turiko turakora muri iki gihe. Shamwe mwavuze Fondation Tabitha nkuko bisanzwe twitwararika abantu aho nikora, ariko aho dukorera cyane ni mu bapfakazi abapfakazi bakuze twitwareka n'ugwaruka rugwije n'ubutize ariko nago ruri mu ibarabara rushomereye. Nkuko ikiganiro uno munsi ari ikiganiro kiraba ku mukenyezi y'ukuri, umukenyezi ntaho nikora aramerewe nabi cyane, ariko nka Fondation Tabitha turafise ukuntu biregereza tukabigisha tukabaremesha imbere ya byose twanze twakiza igikomere cy'ubwo bupfakazi n'ubwo buzima baba barakomerekeyemo, kuko urabona uba yarabaye mu ibarabara ahura n'ibintu byinshi, ahura n'ibibazo byinshi, arafite ibintu byamukomerekeje. Turabanza rero tukafasha mu mutima akabanza akarema, hanyuma noneho ubu turiko turabigisha ingene bashobora kwitunga n'ugushobora gutunga imiryango yabo batabaye atari ibyo gusabiriza cyangwa gukora akazi k'umaraya cyangwa n'ibindi biba bitameze neza ku muntu bitesheje agaciro umuntu.
Ego ntabaciriyemo madame Oda, kugira ngo twumve neza ikibazo ukuntu kifashe cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, Tabitha Fondation Tabitha yatanguye gute, iki kibazo cyari cyifashe gute mugitangura kugira ngo mitangure ibikorwa byanyu?
Tugitangura ahanini jewe nakozwe ko n'abana bo mu ibarabara natanga sanga bari ahantu bifutse imvura yaguye ugasanga yifutse nk'isashe mu ijoro, aho umutima wanjye n'ukuri ndahakura umutwaro. Hanyuma ikindi cyambabaza cyane ni ukubona umuntu w'umukamakazi arenze imyaka 60 ariko n'akabando mu ibarabara karasabiriza, numva biranga. Jewe rero icyo natanguye gukora, narimviriye ikintu je nabanza gukora mu byihuta, ndabanza abo bana bobo naragenda nkagura nk'imikate nkabahereza ku ibarabara. Muga mwana wewe ntaguma hamwe aho musanze umunsi ejo sihabari mwana wo mu ibarabara ntaguma hamwe aguma buje, ariko nza ndafata abantu pfakazi y'abatamakazi bashika 15 ntangura kubafasha ndabegeraniriza ahantu nasabye umuntu ntibarazantu yakorera, ndabegeraniriza ngaho ntangura kuganira nabo bambarira ibyabo, barambwira ibintu bibabaje, bamwe bambwira ngo ntibagira naho baba ngo baba mu mashantiye, ngo iyi shantiye yuzuye baca bimuka, ari ukuvuga ngo kwimuka kwabo kuba kugeze. Barambarira ati kandi nubwo tubona gutya dusabiriza kubera abuzukuru bacu, kubera intambara amagume twaciyemo abana bacu barafuye bashobora dusigarana intanu, ugasanga n'umutamakazi akuze cyane mugabo afite imfuvyi ategerezwa kugaburira, kandi mu kuzigaburira azigaburira kuko arije gutonda icyegerereza. Rero byose ndabigira umutwaro, mfata mu dufaranga twanje ndatangura ndabaha ndasuma ndabaha ndabatekera amasashe baratwara, ariko ibyo bintu ndabikora nk'ibanga kuko twebwe mu muco wa Gikristu iyo uhaye umuntu ntugende uvuga ngo wamuhaye, nagiye ndabikora nk'ibanga buke buke jenyine, mu nyuma nkatondaraba abantu b'abagenzi nkabashiramo icyumviro nkabona nabo barakozemwo baratanga bagenda baraba benshi. Mugabo ubu uye ikintu cyongereye ko nuko twavuye umutwaro wavuye uba munini, dusanga rero n'abandi bakoze ibintu by'ubumaraya akakubwira ubuzima bayemwo ngene bashobora kumurihirimba ibibi bakayama bamucokoye bamututu cyangwa bakanuna bakamukubita, nabyo tubigira umutwaro. Ubu rero turiko turigisha abantu ijambo ry'Imana nijyo duhagararamo, hanyuma tukabigisha n'ingene bo kuyungunganya, kandi je ndafite icyo ndababwira kuko nanjye ubundi ko ndabafasha barigeze kuba ntera hafi cyane mu gukora business.
Gukora business muri iki gihe.
Kwigisha ibigishwa by'entrepreneuria. Icyakurikiyeho turiko turasansibiriza abantu natwe n'ibyo dushoboye tukana dutanga mitaya kandi uwo mutaye w'ibihumbi 350 niwe nyine bahumbariye ko bishoboka kandi narabonye ko bishoboka.
Uravuze nawe mbere ko dutangura kukumva neza ishe uwo mutaye w'ibihumbi 300 gushika kuri 500 wokora wowe uravuze ko uri muri business we watanguye gute wewe kuvuze ko nawe nyine utari byifashe neza watanguye gute watanguje angahe
njewe nari umuyakora ahantu mu societe imeze neza hanyuma ndayivamwo banyirukanye mu buryo bw'akarenganyo ariko je ndavuga ni kamene sinze cyangwa umuntu ntega amashingi ngira ko umushinga ntaratanga ikintu ngo nsabe nca ndiyumvira nanjye nca ndakora ndatanguza udufaranga duke ntangura ndandaza amata urumva nako nanjye mu societe nanjye ufite ifeshere
cyari
bigoye guca manuka cyane urumva kuzira ugace umanuka cyane narari ndiye ndabona ndibaruka ko nari mfite imbaraga ikuze hejeje kwibaruka naciye ntangura activite ntoyi iri hasi cyane ntangura ndandaza amata hanyuma ndagira ndevuriwa ndagira butike ikintu nka butike ndateka agatoki mu gatondo abantu bagafungura n'ayo mata gutyo hanyuma ndatsinda ndaronka rero kandi kazi gafatika ndose kandi kazi gafatika naho nyene numva simpagijwe ndavuga nibyo byose nanjye ndiko ndabyara abana kandi abana banje tureza kwiga mu ishuri amashuri ameze neza reka rero ndabe nyene namere iyo ruzima kuba nta mutaye nari mfite nari mfite icyumviro cy'icyo nokora mugabo nta mutaye nari mfite
ni ukuvuga muri make nk'uko ubivuze watanguye ugurisha amata ugera ku butike wari watanguje amafaranga make cyane nkuko wari wabivuze
make uyongeze mwandi ma business atari be n'ivyo ndi mwandi ma business yandi yo gukotesha ibintu mu mahema ma decoration meza ama service traiteur undakora ibindi biruta ivyo mugabo icyo nashaka kubwira abari kubara twumviriza cyane cyane abo ba mama bato bato bakeneye ikintu bakora nuko itanguriro niyo ryo baritoye amaherezo urakura ukaguka rero birasaba ngo umuntu ajijuke mu mutwe haranze hakore neza yumve icyo wenyine kuko ubugi butunzi bw'umuntu ntiburi hanze yiwe buri muri wenyine ni wenyine ategereza kubyirondoramo wenyine ikintu umuntu asigara akeneye nk'imfashanyo ukeneye abagufasha muri orientation cyangwa abantu bagusapotinga mu kijyanye n'umutari kuko icyo nicyo benshi nicyo bakena akabura rero akabura ubashigikira
urakoze cyane
nawe usabashigikira jeshege nawe usabashigikira ngomba kugurisha akantu umuntu ambwiye ati ntugurisha ikintu cyawe cy'agaciro nimba ari miliyoni umwe ukeneye reka ndabitize najeje ndadandaje ndamusubiza iryiwe nanje ndadarananije entre temps ndamenye kubika no kubikura muri banki noneho ntanguye nanjye gukorana na banki kukumvana na banki yari yamaze kubona ko niko nakora
wageze ku rwego rwo hejuru kandi ukatanga n'ubuhamya kuri abo bakenyezi uri kurafasha wavuze ko ufasha abapfakazi abakenyezi basegereza impfu abamaraya bari mu ibarabara urafasha abakenyezi batandukanye ku murongo tuwagize amahigwe turafise umwe mu bakenyezi wafashije Madame Emanuela turi kumwe ku murongo nawe nyene atubwire koko niba ibyo bihumbi 300 bishoboka ko umukenyezi umwigeme yo bitanguza kugira ngo ave mu buzima bubi. Madame Emanuela ndabaramukije kaze mu kiganiro.
Ego mahoro cyane.
Muraho murakomeye.
Ego turashima.
Murakoze cyane gufata kano kanya ko kugira ngo utange ubuhamya bwawe temonyaje kugira ngo twumve koko niba ayo mafaranga bamwe bavuga ko ari make ashobora gufasha umuntu kuva mu buzima bubi agatangura ubuzima bwe bushasha. Wafashijwe gute wewe, wafashijwe n'umutahe ungana ngahe, neza na neza vyagenze gute?
Ewe mukumfasha nafashijwe n'amahera make cyane. Ikuru natanguriye ko natanguye gushima ukuntu bandemeshe jatani icyo barampa bakandemesha mu mutima nkumva ndaremye bakavuga ati mupfakazi si uwo kwihebura ati ni uwo kwizigira Imana ati kuko Imana yaravuze ko ata mugore w'umupfakazi azoba hafite Yesu hamba numva ndaremye mu mutima wanjye hama ndababwira nti mugabo jewe nkamunoronko amafaranga noshobora kudandaza nkaronka icyo mfungura n'icyo mfungurira abana basi rero baca barampa 130 nja ndagenda ndarangura imandrena kimwe batanguye baramfasha barampa amakaye y'abana kugira abana banjye ntibareke kwiga na jewe baranyandika ndaryoherwa cyane ubu rero nkoresha ayo mahera bampaye ayo mahera bampaye
ego mbandanya
ayo mahera bampaye rero hariho ukuntu hariho kugira tugura amagire twemererwe kudandaza neza naravye kuyakuramo ngo ngure gire
amajire wasigura neza wasigura abatwumva ayo majire uvuga yariyo muri ubwo budandaji bwawe
ni gire ikwemerera kudandaza icyo dufise twaranguye
imbere y'amategeko uri obe
ishyira
muri jeje kw'amakori ibiro bijeje kw'amakori n'amatagisi
ngira ngo
uti rero birakubera intambanyi kuri uwo mutahe wawe 130
ego
basaba iki n'iki neza na neza
yewe nkora ibintu nyine byo kudandaza izo mandrena kandi ndunguka
ayo majire agugwa ngahe
130
ayo majire
ego
urumva bica bigorana gato
bica bigora gose
uti rero mu cagushimishije ibindi mu byagushimishije muri iryo shira hamwe canke muri uko kuronka uwo mutahe w'130 ni ngikihe kindi kintu
barankoreye neza cyane urumva ko banyigishije bakandemesha harema nihebuye tuma abana banje ntibazogenda ku ishuri sibuca babisubye kangahe barampaye amakaye n'amakaramu abana barajya ku ishuri nanjye barangurira impuzu basi baranyambika ndamererwa neza ndaryoherwa kandi turi benshi si ukuvuga ngo ni jewe ndi umwe turi abakenyezi benshi turi aho hantu muri iryo shyirahamwe n'ukuri
bafashijwe nabo nyine
yego nabo nyine barafashijwe n'ukuri turabishima
muri ibyo 130 Manuela waronse uwo mutahe waronse nko ku munsi wovuga ko woronka nkangahe y'inyungu y'ayo mafaranga kugira ngo agufashe kugura imfungurwa kwibeshaho muri make
n'ukuri iyo naranguye neza hari aho nunguka 5 hari aho nunguka 3
ku munsi
bivana n'uko ibyashara bingendeye neza
ariko amahera make abaho utahana nko ku munsi n'130
ego
aho urashobora gusumira umuryango mugafungura bikagenda neza
ego cyane
urakoze cyane none uretse izo ntambanyi zo kuba ukeneye kugura izo jile zisabwa na obere n'ibindi na badge hari izindi ntambanyi wa warahuye nazo mu gutanguza uwo mutahe wawe 130 kumbure abawuhabwa nawe nyine bagerageze kwirinda kugwa muri izo ntambanyi muri uwo mutahe wa mwaronse
nukuri atari izo z'amajire nta zindi ngorane zihari ego
urakoze cyane radishwe rya Amerika isamira ego mugume ku murongo kumbure hari hashobora kuza ibibazo by'abanywanyi bacu bashobora kuba bababaza kugira ngo bumve neza na neza ukuntu bo kwifashamwo nabo nyene muri iyo migambi canke kuza muri iryo shira hamwe kino ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika tubibutse mwese mutwumva yuko muri ko mumviza cha kiganiro mukunda muri sanga ni saa 10 misi yose ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi mucumvira kuri radijwe rya Amerika muri kumwe na Oriane Tangishaka tuje ku murongo duhere kubanywanya biragijwe rya Amerika tubaha ijambo nabo nyene kuri Elise duhere kuri Elise uratwumva
yego ndabumva
mwiriwe Elise
yego mwiriwe neza Oriane
urahora komeye
yasa ndakomeye kwetu yatwimira inkana
ni vyiza ikibazo canke cyumviro kuri kugufasha abakenyezi n'abigeno kwikora mu buzima bwawe
kwa mbere nanjye gushimira uwo mukenyezi wacu ari no mu gihugu cy'u Burundi nyine umva hakaba tunashaka kumubaza gatoya numvise yuko ngo bari mu ishyirahamwe nyine yo kuza baragurana n'amafaranga umva batanga 130 kugira baro ingene bo kwisuka nyine bigatandaza cyabaro ingene boba nashaka ndambaze yuko amahera batanga yuko bayaha abari mu mashyihamwe gusa nuko bo babajyaha umukenyezi uwo ari we wese ayoba ayashaka kugira avuge ati ashaka kuhanga kwihangira imirimo ye kugira adandaze nuko boba hariho nko ku bagabo naho nyine byokunda nabo ko bubaha ayo mafaranga nabo bakaza barongera ingene bo kwibeshya kuko urabona nk'ubu hari abusa abari mu mabarabara hari abusa nk'arimo abagore abana abagabo none n'abandi nk'abagabo cyangwa abana b'abahungu bafite nk'imyaka kubera nko ku icumi n'umunani kuduka nabo bashobora nko kubaha ayo mafaranga kugira nabo biteze imbere kugira barebe ko boba mu ibarabara baka nira nk'abandi barundi nyine bameze neza.
Urakoze Elise, madame Ndumwami arakwishura, ariko nibutse abatwumva yuko uno munsi tuza gushimika cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Reka duha akanya madame Ndumwami akwishure.
By'ukuri twe twikaraka abo twikirana abona ikora ariko uyu munsi nk'uko mwabivuze uwo munsi ikiganiro cyerekeye ku bakenyezi kuba ari ku bandi yerekana abato by'ubwaruka n'ibindi twebwe icyo twashoboye n'icyo twatanze kuko twebwe dufite n'uburyo bwinshi twe dufite umutima gusa tuguje umutima gusa ariko siko dufite ibintu byinshi cyangwa ubushobozi bwinshi mugabe twe icyo cyo twashoboye gufasha urwaruka rwize cyangwa rutagiye mu ishuri twabigishije ibyo byigwa byo kwi entrepreneuri yo kwiyungunganya kugira ngo ejo jo bundi arose umutahe abe yamaze kuronka formation abe yamaze kuronka orientation ingene yoshobora gukora no kwiteza imbere. Rero twebwe icyo twashoboye gutanga icyo twari dushoboye twarashoboye gutanga izo nyigisho ku buntu kandi tumwe turimirije gutanga kuzikoresha mu kwezi kuza mu matariki nk'icyenda gutyo wa mungu ugira kabiri ukwezi kw'indwi tuzasubira twugurure kandi ibyo byigishwa bya entrepreneuria kugira ngo twigishe ugaruka bwinshi n'abandi bose babyivuze. Nayo ikijyanye n'imitahe ni ibyo nyine turiko turashikiriza abanywanyi n'abariko batwumvira iti naho umuntu wese iwe uguhagurutsa umuri hafi nibyo ashoboye kuko twavuze umutahe ibihumbi mirongo itatu n'umutahe wiyumvira ibihumbi mirongo itatu z'amafaranga menshi cyane nka twari abadamu urayatwaramo isanzu kwa firi akaba arahebye aryama bikavamo bikaba birahebye rero ni umutima kuko hariho ukuntu abantu ino bamenyereye kuvuga ngo abantu barakenye ngo Burundi burakenye jewe sinavuga ngo abantu barakenye cyangwa Burundi burakenye ahubwo kenshi abantu usanga bakenye mu mutwe kumenya icyo bashoboye gukora n'icyo bakora abandi nabo bakenye mu mutima kuko badashaka gushikikira abo bantu bato bato kugira ngo nabo bashobore kubaho ugasanga umuntu abayeho mu buryo burenze abandi nabo nabo nyine bari ngaho barabara bashonje kandi bari gushobora gukura ko bikeye ukabaha hanyuma mukagira ubuzima mwese ufise cyane akabaho na mutoni agashobora kubaho
nk'uko bivuze.
Rero sinagaragaza yuko kuko akazi ubuzima uruzuye ngaha mu gihugu ubuzima bwinshi abantu bakeneye kujijuka kubanza kwigisha kuko jewe nuko dufite umwanya muke ntashoboye kuba usa n'uwusigura cyane ibyatabita neza abantu tukavuga ngo barakenye jembo n'abantu bakenye inyigisho bakenye ubumenyi urabona ubu baravuga ngo abantu barashonje baragize gute mugabo dufise abagoronome benshi bahejeje amashuri bariwe n'ababyeyi ariko ababyeyi babo baracari muri ya sisiteme ya kera nta kantu k'akarusho umwana wanjye yagiye kwiga ibya agoronomi none hari ukundi kuntu nawe ariko araduteza imbere ugasanga uko barima mu mirongo itandatu cyangwa mu mirongo itanu na kangahe n'uyu munsi ni kwa kundi nyine niko bakirima kuko ntiwambarira ngo igihugu ngo ntigikunda kandi ni igihugu gifise imvura amezi icyenda ku mezi cumi n'abiri gifise inzuzi umuntu ashobora kuvomera n'abantu bakeneye gusa n'abantu bakeneye kwitanga kandi iyo tuvuga kwitanga ni mu mafaranga gusa nino mu bwenge no mu buhinga abo agronome bagenda bigisha abantu mu cyaro bigisha abantu abanyagihugu bato bato korora babigisha ingene bavomera ingene umuntu wese yexporta biri mu gihugu kuko birahari
yanabajije
naho abantu bakugira nuvuga umuntu wese akumva yitanze uko abyumva kandi akumva nawe abigize umutwaro kuko plus abantu babana bantawe nikora plus igihugu kirakena kuko nawe nikora ariko arakora nk'uko ariko akubwira ati mutari wa 30 na 50 ariko arakora hariho ubuzima butemba ngo abantu bose bicaye bakabyuka bose barira ngo turashomere turashomereye nta kabuza abantu babiramira nazi inyana babyumva
Elize yanabajije niba mufasha abakenyezi bari mwishira hamwe cyonyine cyangwa mufasha abakenyezi nabigeme bari bo bose.
Oya twebwe urumva twaruguruye iki nuvuga ko twaruguruye un centre cyo kwita un centre d'écoute a twumviriza abantu.
Ni
share twafashe kandi mu buryo butegacu nitwe nyine twimenya nyine twiriya. Twayifashe kugira ngo twagiye kwikoreramo ama conference menshi cyane. Usansiriza abantu bose twaratumye leta dutumira abakozi abanyamadini dukore dutumira abantu bose mu gisagara twagiye tugurisha amakonferensi tuko turumvisha uwo mutima watabita ko abantu bategereza gufashanya icyo twise mutuality abantu ngo bagenda barafashanya ku buryo n'uwo ntawo nikora twaramwigishije neza ingene nawe nyine afite icyotereye ashobora guterera impanuro mugenzi we ashobora nabo nyine muri ayo ibyo 30 twaramubwiye tuti kundwe utegereza kwiyumvira ko nawe hari umuntu utegereza guhagurutsa ye nama mbona bazanye 100 narindiriye yuko donc akurije iminsi 30 akurije inshuro 30 nawe ahagurutse ubundi agatamenya ati nanje sinkiri ntawo nikora ndashobora guhagurutsa umuntu rero natweseho kugira ngo ikibazo tugishunge kumwe mu nyungu z'abandi bantu atari ku nyungu z'umuntu ngabo ku nyungu za bose kandi za benshi
murakoze cyane katubandanye ku murongo twakire n'abandi Michel ikibazo cyangwa icyumviro
ego ubwa mbere mutangire mu ndamukirije umutumire
arakumva
ndabaramukije cyane
sawa na Rwanda batera intege kuri icyo gikorwa cyiza muhaye mukora hanyuma nukuri n'igikorwa cyo gushima kandi kibereye ariko uravye mu Burundi basanga hari abantu benshi ugasanga barasegerereza kandi bakora ubumaraya bitumwe n'ibihe baciyemo cyangwa ibihe barimo hanyuma nkabansaba nk'abantu baba bafite umutima nkamwe kobo nabo bofasha ni ukuri n'igikorwa cyiza kuko ego mwokora ariko namwe nimwokora igihugu cyose ukuboko kumwe kuri imyaga ariko ntikwimara ubudini ko bavuga mu Kirundi ama nkabatera intege cyane mubandaye ku gikorwa kweri mwatanguje ni cyiza n'imana izokibahendera murakoze
murakoze cyane Michel Madame Oda Michel avuze ikintu cerekeye ugusaba abandi bakabafasha mwanatanze n'akarorero cy'uko abakenyezi abadame mu gisagara bashobora gukoresha nk'ibihumbi nka 30 kuja muri salon de coiffure bagakoresha imishatsi bukeye imishatsi kabi yasambutse hari sekeza ryo kugerageza kubahimiriza mu kugerageza kubafasha mu migambi yanyu yo gufasha umukenyezi mugenzi wabo ku bihumbi 30 kugira ngo batangure ubuzima bwabo iyo mubibabwiye mubibasiguriye bavuga bate no kutagira no kutabyiyumvira cyangwa no kutamenya yuko koko ibyo bihumbi 30 byo fasha undi mukenyezi
ico nabanza gushimira abanyamakuru kuko mparaduhaye uburyo bwo gushikiriza icyifuzo n'icyumviro cyacu kandi no kumenyesha abantu uko ibintu byokorwa niyo intumbero nyamukuru yo gutera uwo mutima abantu bose kugira ngo umuntu wese agire icyo yamarira umuntu mugenzi we kuko iyo abantu bakenye cyane ibibazo muri sosiyete kuko birashobora kujyana ibintu bitari byiza kuko abantu bategereza kuba bafungura mugabo twebwe ikintu twahagaze ko cyane n'ukuri ndabashimiye amwe b'abanyamakuru kuko mwaraduhaye televiziyo muraduha ibyo maradiyo twaragerageje gusansiriza umuntu wese mukuru na mutoya kuko urabana iyo uvugira ku radiyo yivuga ku radiyo wumva na benshi cyo narabibwiye abantu ntimuze mundambike nzoguma nkoma induru gushika wabonekera ubutabara kuko induru yari ikomeye induru ubutabara ntumenye iyazanana ndavuga nti mugabo iki kintu cyaba ntawe nikora abantu bagihagurukire ni ukuri bafashe ibyo bihumbi 30 ibihumbi 50 uwo muntu wonye impene cyangwa ingurube kugira ngo nawe ashobore gutangira ubuzima ntacyo wewe byogukeneshamwo ngo wamuhaye ahubwo ubu bigize neza ndaba urazi yuko nk'igihumbi 30 cyangwa 50 by'uwo mutahe utawufashije uwo mukenyezi gusa ahubwo ufashije urugo rwose usanga afite ifuzi zishikandwi batanu bajya ku ishuri bateza kurya bateza kugira gute ni ukuvuga ngo ufashije inasi ufashije abantu benshi kandi abanyuma ejo bazoba Burundi ejo bazovamwo abategetsi bazovamwo abaganga bazovamwo abakozi b'imana mugabo nk'uko umuntu wese yokwicara kandi urumva ukimerewe neza n'abana bawe mujya kuri plage niki kuko twana ushobora kuwugira utagiye ngo ubone aho bari ngo ubone ingene bakubitise ngo ubone ingene bashonje ngo ubone ingene bagowe ngo ubone rega aha mu Burundi tudashize tudafashe ikintu cya education ikintu cyo kwigisha ngo tugishyiremo ingufu nyinshi birakorezwa kwa mabiri umuntu atakiye mu ishuri aroroshe kumukorera ibyo ushaka byose dushyire abantu mu ishuri hanyuma abana tubashyire mu ishuri abakuze kubigisha ngene bashobora kuva mu bukene hari ubukene bwinshi mu gihugu kandi igihugu kidakeye rero ndemeza n'ubwo kubwira ngo igihugu cy'Uburundi kirakeye uzumfate ku munwa ko n'umubeshi Uburundi ntibukenye kuko bufise amazi nakubwiye bufise imisozi bufise ibintu byose icyo ukoze kirashoboka mugabo naho abantu nyine butanga uburyo hanyuma abandi nabo bakajya mu ruhande rwo kwigisha abo bantu bakajijura abantu kuko ubukene kuko ubukene bwinshi buri ubukene bwinshi buri mu mitwero y'abantu kubera kutiga kutigisha none nk'abo bantu bo mu ishyirahamwe ngenda kubwiye ukuntu ubu basigaye bameze neza boga bakabunga isabune uraraba uko batanguye ukabona ko ari cyahindi kandi ibyo ntitwabikoze kuko turi abatunzi cyane none twagerageje gukora icyo duhambije urabyumva icyo duhambije rero wibuke neza ko sinzi ko wibuka ko ariko nari navuze kare cyangwa nabivuze ikindi gihe njyewe ngitanga urumva ko nabaha mu masashe ibibicira ijoro rimwe ibibicira ijoro rimwe mugana asanze zarabishe n'abamenyereje gutega no gutegera ryari umuntu aza kubafasha ariko ni byiza ko umuntu umwigisha kwirobera isi akagera nawe isi akarya agahaga kuko ibyo umunsi umwe bimutera kubura umunebwe no kuguma ari ateze amazi ariko umuhaye icyakora araheza nawe agashobora kugaburira abantu agaheza agatunga umuryango nibyo naratanga rero ariko nambariyo n'ingene bari nawubehera amajana abiri muri icyo gitunga cyiza nawubehe mbarira nawubehe kumva ko ari abantu bo gushyigikirwa aba bantu
yego urakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na Jean Marie uduhamagaye uri hehe Allo?
Oui?
Jean-Marie, uratwumva?
Ndabumva ndi Karuzi hagati mu Burundi.
Maroneze Karuzi.
Ikibazo
cy'amahoro. Shikirize ikibazo cyangwa icyumviro.
Nakisi turabe turi nagoma ko ari umufaso ni ibi.
Allo Jean-Marie? Yego turakumva duha ku ijambo.
Kwaje nagomba kubaza n'icyerekezo cya mbere. Mhm. Kandi n'icyerekezo ayo mafaranga n'ubwo azofata abo bantu. Mhm. Duharuye ukuntu ifaranga ryo gukora no gukenera muri igihugu. Tubona nenga ayo mafaranga y'ibihumbi 30 tubona ukuntu azofata abo bantu mbega bazokoresha ubuhinga ubuhe kugira ngo ayo mafaranga tubone kurangura umugambi yaho bandanya bivanye n'ikintu tubona ibintu byo mu Burundi bigende nk'uko tubibona. Kugira kabiri ukuntu twumvise ngo ugomba gutanga ayo mahera bakore bifashishije ibintu bigufasha abantu bari mu bigenzo twibise bavuga mbega aho
abantu subiramo abantu bagize bate
eh nawe mvuga nyitse ikintu ngomba gutanga mu mahera eh nka abantu ababana bato batako numva nagomba kuyatanga kwa abantu bakora umwuga w'ubusamba mbega aho abana bari mu ibarabara nta kuntu byo kabanza bakora iyo ngeso
oya jamaze nibaza ko utavyumvise neza bafasha abo bakenyeze kugira ngo babafashe kuva muri ubwo buzima batangure ubuzima bushasha bwo kwikorera
eh nta kuntu ibyo haba bigiye ngo tere gusabiriza mu ibarabara ko nabari mu hazo abantu bashabagenda mu kugira ngo baronke amafaranga abandi bariko bararonka
birumvikana
ikibazo cyanjye ni ukomara kode mu munsi ashyushye
ego urakoze Jean Marie reka twakire na Nkunzimana Nkunzimana uratwumva
ego ndabumva
ikibazo cyanjye cyumviro
andara mu kije kwanza watumire
ego barakumva
hanyuma
yararukije
cyose nashimye kwaza ahubwo nagomba ntera intege abo batumire cyane ono kuri iyo mugambi ni mwiza wo gufasha abantu ahubwo abarundi dusanzwe dutunze gusa nubwo tutazi ko dutunze nitwe turatunze gusa icyo wakora ni bagwize ibyigwa bijyanye no guplanifya imigambi ibintu bijyanye na entrepreneuria ayo mafaranga ntabwo iyo bari make ku bantu bafise ubumenyi mu mutwe nibakomeze cyane ibyo birafasha amafaranga hagati y'ibihumbi 350 ku muntu azi gukora umugambi yigishije afite ubumenyi buhagije ayo yarashobora kuzamura umuntu cyane ibyo yanabishingire ntahe rwose kuko nabibayemo ego
watubwira icyo uba ingene watanguye icyo uba waragurisha cyangwa warakoze
ibyo na yakoze umugambi wo korora inkoko harageze aho nzamuka je nabikoze nk'iyo umwana muto nshiga mu mwaka wa gatandatu narahejeye kaminuza narawukoze umugambi ndagura inkoko mbere itashitsa naguze inkoko zibiri ndashyira ku nkoko 50 ikenura hanyuma yarafashe amashuri niho nakuye n'uburyo bwo guheza amashuri kuko njye nakuze ndi muntu w'imfubyi rumva icyo bituma ndabishingiye ntahe rero maze kubimenya narabandanije ndiga n'ibintu bijyanye na entrepreneur ndagira amaforomasiyo ubu narabonye yuko abarundi tutabuze ubwenge turawufite tubuze inyigisho inyigisho ahubwo nibakomeze rero abanze abigishe mbere yo kubaha ayo mafaranga hanyuma babereke ibyo bakora nimba babashyira mu migwi bakorere mu migwi nimba ari aho bahereza baha umwe akore mugabo bamenye n'ingene bakurikirana yibisunze n'ibyo babigishije
urakoze cyane rwose Nkunzimana kuri ubwo buhamya utanze kwize kuko ushingiye intahe ibyo wewe wakoze kandi bigatera imbere urashigikiya abakenyezi urakoze cyane Nkunzimana Nkunzimana asa kandi madame Oda nuwishyuye ikibazo cha Jean Marie cyari cerekeye niba ibihumbi gukora aravuze ati birakora neza yaratanguye ahera ku nkoko zibiri yagera kuri 50 yongera aranariha n'ivyigwa vyiwe tugarutse ku mufasoni Emanuela we na wenye nabishingira intahe kuko yatanguye aragurisha mandarena ubunya kabashobora kuronka umutahe kabashobora kuronka inyungu zo gufasha gusumira umuryango wiwe buri munsi madame Emanuela ibindi bintu abakenyezi bashobora gukoresha ayo mafaranga ni nk'ibihe mu kudandaza byo kunguka uhanura abakenyezi ni nk'ibi Hello madame Emanuela kumbure madame Emanuela ga telefone karamugoye madame Oda ushobora kwishyura icyo kibazo madame Emanuela yarakoze kugurisha imandarini Nkunzimana avuze ko yagurishije inkoko ibindi bintu bishobora kunguka umuntu yokora ni nk'ibihe umukenyezi cyane cyane
ni byinshi ni byinshi amashyirahamwe harabatandaza amavoka harabatandaza ibyo bitunguru n'ibindi
hari harabadandaza bijya byo gukora ati n'utwose bona mu kugukinjika isombe imboga irengarenga namabona bari kwadandaza ibintu bitandukanye kandi jewe namabona biko biragenda neza bagabuye abana kandi basize neza barameshe safuye n'abantu bameze neza
uretse kudandaza ikindi kintu wundi mwuga bashaka gukora mubahaye ibyo 30 gushika kuri 50 n'inkiki
ari migambi myinshi twategekanije twamara kuronka abadushigikira bari ibyo kudandaza twafite migambi myinshi twategekanije yabo mu bintu byo gukorera mu migwi n'uko twamaze kuronka uburyo tugasha gitangura iyo migambi yebigambi yo mimizi kandi n'imikambi y'abafasha cyane.
Madame Emanuela ndabwiwe ko wagarutse ku murongo. Madame Emanuela, ikindi kintu cyofasha umukenyezi kuva mu buzima bubi akoresheje uwo mutahe baba bamuhaye, twavuze kudandaza, hari ikindi kintu kuri iyo 30 kumbure ashobora gukora uretse kudandaza canke kudandaza nibyo bisa n'ibyunguka cyane?
Hello.
Oui, Madame Emanuela, turi kumwe?
Yego,
murakumva? Murakumva neza?
Yego, ndabumva.
Narimbajije nti uretse uko kudandaza ikindi kintu umukenyezi umwigemeye ukora akoresheje ibyo 30 muronswa mwaronkejwe n'inkikihe canke muri make muri iki gihe kudandaza nico cunguka co bafasha?
Yo ten bonomen ngo nta kindi kintu twokora ngo kice cyungu kubwo nyene ko tuguze nk'imiswi y'inkoko isaba kuyironderera ikijya ukayigaburira yego nayo nyene irunguka ariko bica bigusaba uburyo bwinshi.
Murakoze cyane rwose. Birumvikana kudandaza ko nkuko wabivuze bishobora kukongikira hagati y'300 na 350 ku munsi benshi bohitamwo kudandaza. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga, muri kumwe na Ohyani Tangishaka. N'umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi, ubuzima bw'abigeme, ukuntu botera imbere, ukuntu bakwiteza imbere biciye mu gufashishwa n'umutahe. Fondation Tabita ivuga yuko 30 canke 50 by'amarundi bishobora kubafasha gutanguza ubuzima bushasha. Reka tubandanye ku murongo twakire abanyonyi bira Ijwi rya Amerika nabo bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Twakire Jean de Dieu, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Amahoro neza.
Ego, mwebwe neza.
Turashima. Kibazo canke icyumviro?
Okay, ndumva nabanza kwanza gushimira iyo fondasiyo kubera yuko urumva ko ifite intumbero nziza ni ukuri yo kugira ngo yafasha abakenyezi. Nicyo ni ikintu cyiza cyane kuko niba 30 ntabwo ari bike ku muntu ushaka gukora ibintu byose ni ubushake. Niyo mpamvu njyewe rero umuntu rero yavuze ngo nta mafaranga ni make nta mugaya ntabwo namushimira kubera ko amafaranga ni menshi ku muntu ushobora kuba yasha kuba yakora ayo mafaranga ashobora kuba yamuvana mu bintu by'ingeso runaka mbi noneho akaba yamuteza imbere mu kintu runaka we ashaka kuba yageraho. Umuntu wese uzabishaka muri ayo mafaranga akabasha kuba yayakoresha ibyo ngibyo by'ubudandaji by'ubucuruzi cyangwa se akareba n'uburyo ki wenda yagenda akawukoramo ibintu by'ubuhinzi ibintu bigiye bitandukanye kuko haba hari ibintu bigiye bitandukanye umuntu yakoramo muri ayo mafaranga ntabwo ni 30 ari bikete mu Burundi. Bishatse kuvuga ngo rero icyo numva cyo ni uko ahubwo iyo fondasiyo nayishimira cyane ahubwo noneho bagafata n'icyo kintu kerekeranye no kugira ngo babicunge neza bayacunge neza ku buryo agize gutya ahubwo bagashyira n'akantu kuvuga ngo ahombye hari ukundi kuntu runaka bashobora kuba babafashamo no kugira ngo uwo muntu ahombye yizwi wongere bamutere inkunga kugira ngo akomeze noneho azamuke. Ndumva nabashimira cyane kandi noneho kuvuga ngo aya mafaranga ni make.
Urakoze cyane rwose Jean de Dieu. Arashikirije ikintu gihambaye cerekeye ugukurikirana aba bari batanguye uyo mugambi. Madame Nduwimana, ku bijyanye no gukurikirana abo mwafashije bigenda gute mugerageza kwakurikiranira hafi gute kugira ngo ayo mafaranga ntapfe nabi ntiyononekare.
Urumva abo bantu buri wa Mungu icyi cyenda turasoduhurira kuri galas ihande ya katedral kwa Mungu baraza tuti ije inyigisho twa eka twa inyigisho nyinshi uretse bya entrepreneuria turabigisha ninge natereza gukoteza environment turabigisha ingene batereza gufashanya hagati yabo turabigisha ingene batereza kujya kwigisha abana babo kuba imbebo twigisha ibintu byinshi turabigisha inyigisho zo gukunda igihugu ko umuntu iyo bimugoye atasekangura kuvuma no gutunga igihugu turabigisha inyigisho nyinshi twabigisha gusenga twabigisha kwizera ubu turabigisha ibintu byinshi rero ni ukuvuga ngo buri wa Mungu turahura akajya atanga raporo hari akubwira ati ujya rero nagwaje amafaranga 1500 nayo nungutse ndagwaza umwana nca ndakuramo umuti ariko tujuru biba ariko birakora mu muryango rero ariko birafasha kuko urumva iyo uwo muti utari kuboneka uwo mwana ari gusindikara oya ni ukuri turabakurikirana kandi igihe ikintu cyantangaje muri bo ni urukundo ruri hagati yabo urashaka kuko ntitubahera rimwe urumva tubaha uko tugiye turaronga urashaka kujya wumva bavuga ngo uhereze ujya kuko wabonye kurya amerewe nabi kubarusha ni mugoye kubarusha urumva no muri bo ngene harimo agatima ko gufashanya rero ni ukuri ndabishimiye abo bantu twabigishije umutima w'urukundo twarabigishije uburyo bwo gukora nukuri cembo na amahoro ari cyite
none madame Oda Nduimana ai izo formation izo nyigisho imbere yuko mubaho umutahe ngo batangure gukora muzibaha ikiringo kingana gute
twamatubaha nuvuga kane kuva isaha 9 gushika isaha 12
imisi yabo
bikora kane bikaba imisi nuvuga amasaha 4 Ibirine rero urumva ugerageza kubashyana mu mateori amwe maremare mu ishuri utanga inyigisho juste zifasha umuntu kugera aho utahura ikintu kugera aho nyine nawe atangura kiyumvamo umugambi ati mbega ziye muri joshoyi kino shuri agatangura tukatangura kutukakimuhemamo tukakubwira yumvire muri wewe mbega ushoboye iki hamwe mutabonetse wumva muri wewe iki tutubiza muri wewe ikintu umva wakora ni igiki mbona kubwiye nsubira inyuma umutahe ubutunzi bw'umuntu buri muri wenyine ni icyumviro kiba muri we akagisohora akagira umugambi hanyuma amafaranga abonetse agacakora wa mugambi za muri nyene byo nyuma
muri make tugerageje kwibutsa abatwumva inyigisho zimara indwi zine inyigisho imwe ku munsi imara amasaha 3
ego
murakoze cyane radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC kuri radijwe rya Amerika reka twakire Olivier uratwumva allo Olivier uratwumva duzijwe kibazo cyangwa icyumviro
ndagumva
ego
ishara goma kubaza Je kira hamwe ko numba mufasha abakenyezi. Baba bageze ku gisigiri kingana gusa. Uburyo bo wa gukura hehe. Abuzo umetra ndibo bafise iba abafasha. Nuburyo nyene byo wabonyera bikorera mu mfuko cyangwa bafise ubundi muntu abafasha.
Urakoze Olivier, Madame Ndwamungu. Nduimana.
Twe dufasha benshi kuko abafite ingorane ni benshi mu gihugu twe dufasha bake cyane hanyuma icyo kavuga abadufasha aradufasha nawe uyu munsi ushaka nawe nyine wari kera telefone yoshaka umuri telefone y'iwacu ashaka nawe arashaka kuza agafasha ni ukuvuga ngo uwo wumva ashaka gufasha wese arafasha mugabo ntashyira hamwe runaka dufite ngo riraza ngo dufishe inzi icyo ashatse kuvuga mugabo twebwe abantu barabyumva gutya umuntu bikamukora ko ukabona aragize icyo akoze kandi afashije umwe babiri bangahe twebwe turamushimira Imana kuko abakoze aratubereye ukundi kuboko dusha tumushimira Imana rero nawe turamuhaye ikaze aze nawe ashigikire kuko hari ukuntu twishyizemo ngo ifashanye zitegeka kuva
bazungu cyangwa mu bandi bantu ya umuntu arafasha uwundi kuko ashoboye kumufasha rero twakwama turindiriye ifashanyo ziza kure kandi nawe uri hafi ushaka ibihumbi 30 n'ukuri wowe urashaka kumugira ngo reka shandikeneye ngo je nifitiye amadeni muri banki miliyoni 200 n'ukuri uhaye umuntu ikirani mire ntacyo byica kuri ya kuri za ya kuri bwa ukenewe ufishi kuri bya byifuzo byawe wowe uramuha 30 urigwariza nanje mbe nanigana n'ibyo byanze binini binini byose bihira mu mutima no kubabarana
Rakoze cyane reka musore gato ongere urantungane nakwise Nduwimana ni Madame Oda Nduwumwami Madame Oda Nduwumwami ni umuyobozi wa Fondation Tabitha katubandanye ku murongo twakire Ndagijimana ikibazo cyane cyumviye
Yego me murakoze cyane ku makanya aba ntangwe kuramutsa obatumire Halo
Yego turakumva
turabaramukije cyane
kuko icyo kintu bakoze bagize nicyo bavuga ngo n'amafaranga makeya amafaranga yose bihebe yo mu kintu nako cyubuze nka kamaro cyangwa gifite kamaro nyene nicyo ibintu bishyize Afrika yose imbere no Burundi ugasanga umuhangira kangutse projet cyangwa ikintu gifite umugambi ngo arinda amamiliyoni n'amamiliyoni naho ruvye sibyo umuntu aca utanguza umugambi hariho ubuhamya abantu bagiye batanga ubuhamya benshi ababitwa ngo baravuze tumwe mu Burundi bakubwira yuko amafaranga batangutse amafaranga make cyane rero abavuga ngo umugambi w'ayo mafaranga ngo ni make n'ukundi abantu usanga bihenda cyane kuko ikintu cyose gifitemo umwete bayikora igenda neza cyane ukiriwe uraba hirya no hino kuko byose biva mu nteguro watanze hama ukabitera bigatera bitimbere ko ibintu byose bimaze kubitegura bitera bitimbere cyo tuma rero icyo cyo kubati abazungu baturushije cyane kuko umuzungu wewe araharura akabona yuko ibintu biri imbere y'ibari gukora ayagataronse gakora mugabo abarundi bo busanga barinda ngo baronze ngo amamiliyoni n'amamiliyoni naho ibyo bintu ugasanga bitabaho rero nk'abashimiye umufasha ni ibyo yahimirije ntahimirije kuko urabona yuko ubukene mu Burundi ndetse no muri kwisi n'ahandi hose butera byongera ugasanga uko yavutse ati byose byo kubanza gusiga mu mugambi ndetse bihagenda bigera neza rero rero musaba yuko yahimiriza cyane cyane abafatira urunda kabahereza yuko n'abana bariko baravuka urabasaba abandi bariko baravuka ari benshi kandi baramwe ni ugasanga biza kuba fasoni nabo nyine apare bizi byarata byo nubwo ufite bikadana zimwe ugasanga abantu bariko baragwira ku bwisanga nta hantu byema abarundi bariko baraza n'umubwira yuko apare ibyo rubizi byarata bariko baravuka yuko yo bahimiriza yuko mukenyezi w'umurundi ubwira abana bake bakene basubiye kurera kuko no murindi abarundi bariko bwo kurondoka mubyo bandanye uko bosa muri 2025 uburundi bwamaze gukwira abantu abantu mbere bone cyo cyatiyongera twaraba abantu bavuka ni benshi
ego Ndagijimana yego birumvikana cyane
ndangize nabo kugira yuko ibyo bintu mu kandi yagize ari mwiza cyane aparete by'uruganda zwayo zirahimiriza yuko mukine w'ingiri iterambere yuko yo indura ingendo bakazara byara abana bake
bakoze cyane urakoze cyane gose Ndagijimana ikibazo gihambaye Ndagijimana cerekeye guhimiriza abakenyezi kubyara ku rugero madame Nduwamunga ariko ni Nduwumwami Madame Oda Nduwumwami wo tubwira niba hari inyigisho zerekeye kubyara ku rugero mwoba muha abakenyezi
icyo twari bwatangiye kucyigisha kuko jewe mfise basana batakivyara nababwiye ko jewe nifitiyemo hano nifitiye abasaza nkagira n'abandi basakazi nyine bakigirira n'abagabo urumva jewe abo mfise aho mfise n'ukuri sinovuga ko icyo kibazo mpora ndacibaza ko mpogose
kuko nabo bavuye mugo buzima bubi je murakabagabo bafise kandi barindiriye barindiriye kumbere kuzogira urugo kuyija mugabo nta mugambi kuko barabihebye ha uri karabyara sinovuga ngo ari mugo sisi ara bari karabyara
ariko
nababwiye bageje mu zabukuru uhatse kubera ko doratonka akaryo mukadutumiye ukuri ico kintu twogikora kuko natwe turabona ko ari kibazo kabisa abantu bari kubyara mu buryo burenze ku buryo kujera ikibazo cy'urwaruka mu minsi izaza ari ingorane rwose bazoba ari benshi barenze agataka ari gatoya
kandi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuga igwirirana ry'abantu ni bimwe mu bintu bituma ubukene bwiyongera birumvikana ko gutegekana izo nyigisho nabyo nyine byofasha. Ereka tubandanye twakire utwo turaja ku musozo w'ikiganiro ariko turashobora kwakira umwe canke babiri. Reka duhakire Ngabirano. Ngabirano uratwumva?
Uyu murundira ariko vugana n'uyundi
telefone ya Ngabirano iragize ikibazo. Ndakeka tushobora kugerageza kumugarura ku murongo. Ariko madame Oda, ikindi kibazo coba gishobora kuba gishikira kibashikira kugira ngo ntimushike ku byifuzo byanyu byo gufasha abakenyezi n'abigeme, inzitizi ni nkizihe muri iki gihe mu bikorwa murimo?
Inzitizi inavuga ko ni imwe gusa. Inzitizi ni uko tudafite uburyo bukwiye kandi urumva dufite ibikorwa binini byinshi. Ni ukuvuga ngo muri vision ya Fondation Tabitha iri nuvuga ko iri limite kuko nta buryo bungana na vision ifite. Kuko twebwe icyifuzo kwari gukwira igihugu cyose dusansibiriza cyane cyane umukenyezi kuko umukenyezi niwe nziri y'urugo niwe nziri y'iterambere. Nicyo cyifuzo twari dufise. Icyifuzo twari dufise kwari uguhimiriza abantu bose bakajya ku mirimo tukabereka nyene bokora tugakwira igihugu cyose tukagenda twigisha abantu uburyo bwo kwitunganiriza imibereho yabo. Ndabo intambamyi dufise ni uburyo nubu wadukize imodoka irimo ibitoro twose tukwiga agahinga tukagenda tukigisha abantu hama tukavaho turesponsorije abantu bo ngaho mu buryo nkabo batamakazi bakuze badafashirizwa mu kibano batiriwe baza gusabiriza mu bisagara kuko urumva bobo bari mu pasi batagishobora gukora abo nabo bashobora gukora tukerekana ingene umuntu wese ashobora gufasha mugenzi we hanyuma ikinambere rikabandanya. Rero iyi ntamba twifitiye muri Fondation Tabitha ni ukuri ni uburyo dufise uburyo twoguruka twokora ibintu byinshi muri iki gihugu. Kindi nacyo kenshi abantu barakunze kubona abantu bagize amashyirahamwe ukamenga ni abo bafunze amashyirahamwe ni bagomba kwiteza imbere. Nagira mbwira umuntu wese ariko aratwumva igihe umuntu azanye ifashanyo muri Fondation Tabitha turamubwira ngo wowe nyene uyizanire urabe umuntu uyihaye udabishoboye udashoboye kuhagera ikintu dukora turaheza umuntu tugaca tukurunga ikintu cyose nguri wa muntu kandi twagusaba yuko uzogaruka kumuramutsa ngaha muri iyi sare yacu ukabona umuntu wafashije aho wamukuye nahageze. Muri Tabitha rero turakora ibintu mu muco ni transparence barabizi bamaze kudufasha nkuko tubikora. Ufite ifashanyo yawe tunakuha karibu ukazwa dusanga kuri iyo centre de coute aho tuba twakoraniye tukakwereka tuti ndabe abantu bakeneye gufasha.
Madame Oda, uwo shishikariza aho nyine ugatanga nimero canke aho bogusanga bakeneye kwifatanya nawe muri icyo gikorwa urimo?
Turaterana buri wa Mungu isa cenda kwa Mungu ahantu bita kuri Galas iruhande ya documentation ni sare de reception ihari twafashe. Ahandi yashaka kudusanga ni ahantu hari ako gashoto aho nkorera niho harimo ibyo biro twakiriho abantu ni kuri Galerie KSB nimero 17.
Tanga nimero ku badashobora kugushikira bari mu gihugu hagati.
Telefone ngendanwa ni 79 986 86 75 cyangwa 75 200 206 16.
Ego Vuba vuba
bisiremo. Reka ndabivuge neza mu Faransa nyo byumva ningo. 79 986 755.
Mhm.
Changwa smart.
Mhm.
75 460 616.
Urakoze cyane gose Madame Oda Ndumwami. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ikiganiro.